zambi la samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Ndiwe changi mara mtu nchuti bagenzi ba radio inzamba gati kaka we turi ku munsi wa kabiri gine kezo jya chenda myandagaro wa 2022 hili ni jya sango jo kurikira makuru mu Kirundi akabaza kuba ahagaze kuri zino ngingo nkuru nkuru uzikurikira kuvuga ko Burundi budakenye no gushinyagurira abanyagihugu bari mu bukene butagira izina mu gihe hari akagwi k'abategetsi kirigwa karaduza amagorofa uko niko abahinga mu by'ubutunzi bavuga inyuma yaho mushikira ngaje ugira ca leta avugiye ko atabukene buri mu gihugu cy'u Burundi muraza kubikurikira muri ano makuru. Abanyeshure baheza kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika barasaba kuronswa impapuro zabo z'umutsindo muri abo hakaba harimo abemeza ko bamaze imyaka itatu bahejeje amashuri yabo. Ibarabara rya Rumonge Bururi ari hamwe ritosubirwamo rirashobora guhitana abaricamwo mu gihe hamaze iminsi ibonekeza ibice bimwe bimwe byaryo bibomoka abanyagihugu baricamwo bagasaba leta kwitaho icyo kibazo ata abanyagihugu barasiga ubuzima mu kanya. Nidonido ujyana makuru sangwa ikaze.
Inzamba
tusubiye kubaramutsa tubaha nikaze ubutunzi bw'u Burundi bwifashe neza naho hari abarundi bakenye bishikirizwa n'umushikiranganji ugiye gaca leta domisiyo yo kubwayo hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu gihe ariko ashikiriza ivyaranguwe n'umushikiranganji arongoye afatira ku cegeranyo c'ikigo kijejwe ubutunzi FMI cerekana ko Burundi bwateye intambwe ku rugero rw'ibice 3% umuntu agereranije n'ibindi bihugu bya Afrika canke ivy'Aburaya.
Ubutunzi bw'u Burundi bwifashe neza kandi kumuca muvuga ngo bakora kenye abandi baraca bavuga gutya na gutya ngo ubutunzi ntibwifashe neza. Mbega ubutunzi bwifata neza ryari? Mbega ubutunzi bwifata neza ryari? Icyo umuntu abanza guhera akabanza kubona mvuze ntibwifashe neza kuko tugereranyije n'ibibazo isi yahuye nabyo muri uyu mwaka uheze murazi ikiza cya Covide hari ibihugu byinshi ubutunzi bwabo butiyongereye utiyongereye ahubwo bwateye busubira inyuma hari ibihugu byari mu Gifaransa mu Buganda ubutunzi bwaho bwiyongereye ubusa ku ijana Kirundi hari haho bwiyongereye munsi y'ijana munsi y'ubusa ariko ngaho mu Burundi ubutunzi bw'iwacu buri hejuru ya gatatu ku ijana. Ibi niko ndavuga si iby'ubushikiranganji bw'ikigega cya leta gusa buvuga bashobora no gusoma mu itangazo ryashyikirijwe na FMI muri iyi minsi iheze bivuga ingene ubutunzi mu Burundi bwifashe. Rero dutandukane twungure ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe n'ingene ubutunzi bw'igihugu buba bwifashe biratandukana. Rero bavuga nti ntawutaza icyizere kuko n'uyu mwaka naho turiko turahura n'ibindi bibazo turabona neza yuko ubutunzi buzobandanya bwiyongera.
Iyo mvugo y'umushikiranganji w'ubutunzi n'ikigega cya leta isa n'iyo gushinyagurira abarundi mu kuvuga ko badakenye kuko ubutunzi canke ubukene umuntu abubonera mu rugo no mu nda. Ishikirizwa na Andrea Nikwigize akaba ari umuhinga mu by'ubutunzi akaba kandi yarabaye umuhanuzi mukuru mu by'ubutunzi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU avuga ko atari agasesha urumuri abarundi bashonje ariko rero ngo hariho akagwi k'abatunzi abo nabo ngo nabo birwa barubaka amagorofa abo nabo ni marugwa ntawo wafatira ko kugira avuge ko abarundi badakenye. Kurikira Andrea Nikwigize.
Birababaje kumva abategetsi b'u Burundi bashinyagurira abarundi ko bateye intambwe mu butunzi ko abarundi badakenye ko mbere n'amashyirahamwe mpuzamakungu abishimangira. Iby'umushikiranganji w'ubutunzi yavuze ntibitandukanye n'iby'abandi bategetsi bavuga mbere bamukurira. Icya mbere nagira mvuge nuko ubutunzi cyangwa ubukene umuntu wese abubonera mu rugo mu rugo iwe umuntu wese abwumvira mu nda. Sagaseseshwa rumuri abarundi barakenye abarundi barashonje abarundi bonyene barabivuga baratakamba batakambira ababatwara ngo babafashe ariko nivyo hari habadashonje hari habatunze nabo bose bubaka amagorofa nabo bose bafise amamodoka menshi eka nabo bose bafise ifungurwa byinshi mbere bakanabisesa ariko abo si benshi ni mparugo none twoca tuvuga ko abarundi miliyoni 12 batunze
afatiye ku biharuro birangwa na raporo yatanzwe n'abahinga b'ikigega cy'Ifo Monetaire International Burundi buri mu bihugu byanyuma mu karere ko ku isi nzima n'ubunyene kurikira umuhinga mu by'ubutunzi
iyo raporo umushikiranganje w'ubutunzi avuga yashikirijwe n'ikigega cy'isi Ifo Monetaire International turayifise twarayisomye baravuga ko ubutunzi bwagiye munsi ya zero kuva mu mwaka w'2015 gushika uno munsi aba bahinga rero barashimangira ko Burundi arico gihugu gikenye cyane muri kano karere mbere no kwisi eka wihweje ubutunzi bw'umuntu umwe arivyo twita produit intérieur brut par habitant muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko umurundi abarigwa ku mwaka amadolari $237 y'abanyamerika umunyekongo aronka amadolari $585 no kuvuga byikubye kabiri ayo murundi aronka umunyarwanda we aronka amadolari $838 no kuvuga byikubye hafi inshuro zine umukenya aronka amadolari $2,000 by'abanyamerika uwo muri Sudani y'epfo aronka amadolari $1,120 umutanzania amadolari $1,208 umugande amadolari $850 none uvuga ngo umurundi na kenya ngo umurundi ntashonje
wakabari André ni kwigize muhinga mu by'ubutunzi turacyari muri cyo gisata cy'ubutunzi ntibikenewe ko ibitungwa bigenewe kubagwa byaganirizwa hamwe ivyo vyamenyeshejwe kuri wa mbere n'umushikiranganji araba vy'ubworozi inyuma y'inama yo kuraba aho gikogwa cyo gucandaga ibitungwa kigeze mu ntumbero yo kubikingira inyonko rift iyo ngingo yerekeye ibitungwa byo mu bice bitarimwo iyo ngwara ije kandi nk'inyishu ku myidogo y'abayangayanga bavuga ko ataco bunguka ku nka ziba zajanywe kwegeranirizwa hamwe kurikira umushikiranganji David Rurema umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi
gutandaka twovuga ko muri rusangi biriko bigenda neza kubaga naho byatanguye ku igenekerezo rya gatatu myandagaro nabyo nyene biriko bigenda neza muri rusangi ariko rero kubera ko ibitungwa biba byegeranijwe hamwe haribonekeje ikibazo kijanye no kubigaburira kuko bene kubigura bica bibatwara uburyo bwinshi mu ntumbero rero yo kuborohereza ingingo zikurikira nizo zahinyanyuwe ku mitumba iyo ngwara itari ibyo kwegeraniriza hamwe ibitungwa imbere ko bijanwa macuniro birahagaritswe ariko iyi ngingo ibandanya ikurikizwa ku mitumba iyo ngwara yibonekeza ko kandi ku bitungwa biba byavanwe hanze dusubiye gusaba ya makomite yo mu ntara no makomine yashigwaho kubandanya akora yunze runani maze bafashe kugira ingingo zose zafashwe zubahirizwe maze ibyo bikogwa bibiri bibandanye biranguka neza baburamatari bategerezwa gukurikirana ibijanye n'urudandaza rw'inyama n'amata kugira ngo ntihabe abikika mu kiza ngo baduze ibiciro
ibitungwa 43,000 na 1,931 akaba ari byo bimaze gucandagwa nk'uko bivugwa n'umushikiranganji Deo Kide Rurema
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Hadi inzamba gateka kawa na makuru chabanda nilize mugisata chamatongo basa umukuru w'igihugu kubatunganiriza abo n'abanyagihugu bari bahawe amatungo na leta mu maramvya muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Bavuga ko bamaze amezi 10 ibikorwa byose byarahagaritswe. Bavuga kandi ko ingingo iherutse gufatwa n'inama nshikiranganji bivuga ko ayo matongo yose ari ya leta iteye amadidane kuko ataco yigeze ivuga ku bantu bahawe amaparcelle na leta nyene. Inkuru yateguriwe na Karine Dusabe.
Abo banyagihugu basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubatunganiriza n'abari bafite amaparcelle mu maramvya muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura mu buraruko bushira ubuseruko bw'ikibuga c'indege ca Bujumbura. Bavuga ko ibikorwa bariko barangurira mu maparcelle yabo haheze hafi umwaka byarahagaritswe. Bafise amadida n'ingene leta yo bariyo yabahaye ivyo bibanza ikagaruka kubanyaga. Basaba leta gufata ingingo na ntaryo biyumviriye ineza abanyagihugu bagikeneye kuronswa uburaro.
Turasaba ko leta yofata ikibazo mu miyumvira ku neza y'abenegihugu bose. Ibuke ku bantu babatararonka aho baba bateye kurondera uburaro. Umunsi nta muntu n'umwe abona ko agiye kuronka uburaro. Nta na hamwe uwo munsi umuntu agifise uburenganzira bwo kuzoja kubaka kugira ashobore kuba. Uwo munsi umuntu ahari arugaraniweho nyene kuko uburere bwose ca bumva ko leta yamaze kubwifate.
Ikibazo c'amatongo yo mu maramvya kikaba kiri mu biherutse kwigwa n'inama nshikiranganji ikagira ko imenyesha ko amatongo yose yo muri ico kibanza ari amatongo ya leta.
Arakoze Karine Dusabe. Imyidogo kandi nayo ni yose muri bamwe mu banyeshuri bahejeje muri kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika. Abo banyeshuri bavuga ko haciye imyaka itatu bahejeje amashuri ariko gushika ubu bakaba batararonka impapuro zabo z'umutsindo. Basaba abarongoye iyo kaminuza gutorera umuti ico kibazo. Ninkuru tubaza Pierre Gahungu.
Makuru uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe rukura muri bamwe mu banyeshuri bahejeje kuri iyo kaminuza atumenyesha ko hariho abanyeshuri haciye imyaka itatu bahejeje amashuri ariko gushika ubu akaba atampamya bushobozi zabo bararonka. Abo bize kuri iyo kaminuza bavuga ko bibagora cane iyo bagiye gusaba akazi kuko baca babasaba urupapuro rw'umutsindo. Ubu abaje gusaba akazi bakoresha urupapuro rwerekana ko bamenye mu ishuri ariko hariho hamwe hamwe batagwemera. Bagasaba abarongoye iyo kaminuza gutorera umuti ico kibazo.
Ikitubabaza cane rwose ni uko iyo tugiye kwibaza atani cyo bakwishura kandi ibyo biramaze igihe baratuzirageza nk'ubu ego nibyo sitasiyo de resite irerekana ko wahegeje ariko hari ahantu hamwe hamwe uri kurasaba akazi bagusaba gitoni. Tubere twabazwa n'uko bwa buyobozi baba barongeye ibisata bimwe n'amasakirite ataco bibabwiye ntibashyiramo nta kigoro ngo bagire baheze baheze amadosiye hama minisiteri nayo iheraheze irabe amadosiye twa kadepoje. Twarabagize batubwira yuko ngo ndetse gihabwa abagisanga batugaheze nk'imyaka ibiri tugisabye dutanze ibisabwa kugira ngo tugikomande izo ndetse ariko gushika n'ubu nta kiravamo. Sinzi rero yuko bashaka yuko tuguma dutanga amahera yo kujya atestasiyo kandi twari tuzise urushaho kuronka izo diplome zacu. Turasaba umuyobozi w'iyi kaminuza n'ukuri agarukiye iyi kaminuza.
Kubera ayo makenga uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe rwarondeye kuri telefone Evariste Ndayimpenda arongoye iyo kaminuza kugira atange umuco kuri iyo myidogo ariko tukaba tutashoboye kumuronka.
Turamushimiye na Pierre Gahungu. Ubwoba nabwo ni bwinshi mu banyagihugu bafata ingendo bakoresheje ibarabara rya Bururi Rumonge babona ko iryo barabara rishobora kubomoka umwanya uwo ari wo wose atagikozwe. Ubwoba bafise bufatiye ku misozi yegereye iryo barabara iyo misozi nayo ikaguma isenyuka muri zone ya Bururi no muri zone ya Buruhukiro iri muri komine ya Rumonge. Abanyagihugu babona ko hamwe atacokogwa iryo barabara naryo nyene ishobora gusenyuka bagaca bagira ingorane zo kuyunguruza. Ninkuru tubaza Bela Mugisha.
Aha mbere hateye ubwoba abafata ingendo ku ibarabara ry'igihugu rigira 16 naho bita kwikuruba ni ku mutumba Murambi muri komine n'intara ya Rumonge. Aho hantu hasanzwe ari no mu ikorosi hakaboneka ko habomotse cyane. Hakaba hasigaye akantu gatoyi cyane abiyunguruza abacamwo ku buryo abimiduga bobo bagira ubwoba ko bashobora kugwa
muri ico gihomoka.
Ahubwo amakuru ava kuri uwo mutumba tumenyesha ko atamodoka ari zinini zinini zikihaca. Ayo makuru yemeza ko kuri uwo mutumba Murambi haheze iminsi atari myinshi
muri ico gihomoka
haguyemwo ikamyo yarimwo ibinyobwa vya Brarudi yari ijanye mu ntara ya Bururi. Ikindi kibanza giteye amakenga abiyunguruza ni kiri ku musozi Honga muri komine n'intara ya Bururi. Aho hantu isinguriko yururukira muri iryo barabara. Ibiriko biraba kuri iryo barabara ry'igihugu nimero 16 abanyagihugu babona ko bidatandukanye n'ibiheruka kubera ku ibarabara ry'igihugu rigira gatatu aho umusozi wakorokeye mu ibarabara bituma rimara hafi ukwezi kose ridahita. Abakoresha iryo barabara Bururi Rumonge basaba abajejwe intwaro kuri izo mpande z'intara uko ari zibiri gukorana n'abajejwe gusanura amabarabara kugira abakora ibishoboka byose ngo bakinge amazi atararenga inkombe.
Bera Mugisha arakenye ni naho nyene duciye tugarukiriza amakuru twariko turabashikiriza. Shimire mwebwe mwese mariko muradukurikira abadufashije kuyegeranya mwakoze Edi Claude ni nahazwe njana ko ndabashikiriza nabifurize kuranigwa mugira amahoro ahiwanyu naho utaha.